Y que me quede tu girl, love it, but boy, like me. Since it's on a cause, tengo un mundo. Canting out of Joe, tengo un mundo. Sin jam, yumba. It's not too late if you wanna leave me. It's not too late, I would understand. But if you stay, I promise you this. Zain Duka, Mubere Musha, Bumukabo, Nzozi Zawe. Zain Duka, Mubere Musha. Gutere ishema cyo kwitwanje, babe, I promise. Namba ikirezi igihe n'ikingomenye ko kera kera birikishisuka. Shanita Anita Samila n'andi mazina menshi ntuzongera kuyumva. Too late, I would understand. But if you stay, I promise you this. Zahinduka, Mubere Musha, Umugabo, Nzozi Zawe. Zahinduka, Mubere Musha, Gutere Ishema, cyo kwitwanje. Hehe na gahinda, hehe na marira, ubu n'uguseka. Hehe na gahinda, hehe na marira, ubu n'uguseka. Musha, Umugabo, Nzozi Zawe.